Mukomeza kumva radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, ibiganiro byacu biratangiye. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, ndabaramukijeho muri hose kandi mbahaye ikaze kuri radio yanyu. Mbibutse ko mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali mu Rwanda, mu Burundi mukatwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2. Ikaze kuri radio yanyu.
Nanura b'igihugu bose muri Rwanda n'imeza yabo ibikubita agashi rero isuganye ikiringo bahawe ntibagifata iminenegwe basidukane n'iyongo agende yiyandikishe.
Uwo ni Maître Jean-Marie Nduwimana, umukuru w'urugaga Piske rw'amashyirahamwe adaharanira inyungu za politiki, ahamagarira abubatse bidaciye mu mategeko kwiyandikisha ni nyuma yaho ingingo y'umukuru w'igihugu yo kongera igihe ntarengwa cyari cyatanzwe itangarijwe. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye harimo iyerekeye ikibazo cyo kwakira imisoro ku mupaka Gatenyi Nemba hagati y'u Burundi n'u Rwanda bituma nta makamyo yambuka, turazibagezaho mu kanya ku buryo burambuye. Turabararitse rero, mube hafi ya radio yanyu. Duhere mu ntara ya Kirundo, aho igikorwa cyo kwakira imisoro gisa n'igicumbagira ku mupaka Gatenyi Nemba hagati y'u Burundi n'u Rwanda. Ni nyuma yaho habafasha abacuruzi kubara imisoro bariha iyo binjije mu gihugu bahagarikiwe akazi ni kuwa kabiri. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Jean Bosco Ndarurinze ukorera mu Kirundo abaha inkuru irambuye.
Abagendesha imiduga minini minini yunguruza ibidandazwa twasanze ku mupaka wa Gasenyi Nemba ku ruhande rw'u Burundi bavuga ko kuva kuri uyu wa kabiri bataharuriwe amakori. Bati ivyo vyategerezwa gukogwa n'abasanzwe bafasha bene bidandazwa kumenya amakori batanga ku mizigo bapaki. Bamwe muri bo bavuga ko bashitse aho ku mupaka kuva ku munsi wa mbere ku mugoroba. Bamwe mu bafasha abadandaza guharura amakori batangira ivyo binjije abo bita mu rurimi rw'igifaransa abadeclarant, baremeza ko bahagaritse akazi kabo kuva kuri uyu wa kabiri, ariko basigura ko bitabavuye ko intandaro ya byose bayishyira ku kigo kijejwe guhegeranya amakori n'amatagisi OBR gikorera aho ku mupaka wa Gasenyi, umupaka ugabura u Rwanda n'u Burundi winjiriye mu ntara ya Kirundo. Mu matohoza y'iyi nkuru, abagize icyo bavuga nta n'umwe ashima gutanga ijwi ryiwe ku gutinyirira umutekano wabo. Icyo bikoze abo bafasha guharura amakori ku bidandazwa bavuga ko basohowe mu biro bahora bakoreramo, ivyo vyatumye bataronka aho babandanya bakorera kuko atahandi bashobora gukura umuyaga nkuba mu mazu ahegereye. Nkuko babivuga, babandanya basigura ko inyubakwa zikoreshwa ku mupaka wa Gasenyi Nemba ari zosa zifite umuyaga nkuba uva mu Rwanda, amazu bopanze ku ruhande rw'u Burundi akaba atagira amatara. Abagendesha imiduga yinjiza ibidandazwa mu Burundi bavuga ko aribo bariko barahahombera, kiretse umwanya batakaza basigura ko ubuzima butariko buraborohereza kuri uyu mupaka. Ikibahangayikisha cyane ubwa mbere ni gufungura ku mupaka wa Gatenyi ku ruhande rw'u Burundi nta buriro cyane ubunywero buhabarizwa kubera ibihe vya politiki bidasanzwe u Burundi bwakiyemwo. Haraciye ikiringo kirenga umwaka uburiro ubunywero n'utuzu tw'ubudandarizo twose twariho twugawe. Abo bagendesha imiduga bavuga ko bakoresha itike yo kwiyunguruza ingana n'amafaranga ibihumbi bibiri ku munsi kugira bashike abo bafungurira. Ni mu kibanza kirimo ku birometero bibiri uvuye ku mupaka ahungururijwe uburiro n'ubunywero bwahora ku mupaka. Icyo gice kirangwamo kandi ubukene bw'amazi. Abo badereva bavuga ko bitaborohera kuronka amazi yo kuyoza cyane ayo banywa. Iyo bayaronse nkuko babivuga naho arabazimba cyane. Abariko barahombera sabagendesha imiduga yinjiza ibidandazwa gusa. Mu mwanya abakozi b'ikigo OBR kitoza amakori n'amatagisi baba bariko barasuzuma ibidandazwa byinjiye, abakora akazi ko gupakira no gupakurura imizigo barahatorera akoyoko. Muri iminsi ibiri abafasha guharura amakori ku bidandazwa bamaze badakora, abapakira bagapakurura nabo nyene bavuga ko bahahombera. Basigura ko akazi kabo ariko kabeshejeho imiryango yabo buri munsi. Abafasha guharura amakori bazwi cyane ku izina ry'abadeclarant bavuga ko na OBR isa nitabandanye neza imirimo yabo kuko isanzwe yakira abo bayirungikiye bitaye ko n'amafaranga yategerezwa kuba ariko arinjira mu kigega cya leta ntariko aratozwa uko byategerezwa nkuko babimenyesha aho twashika ku mupaka wa Gasenyi abakozi bo mu kigo gitoza makori n'amataxi OBR bariko barakora ukuri kwamye ariko abafasha abadandaza guharura amakori haboneka umwe umwe nabo twashoboye kubona ntibagaragara ku murimo wabo wa buri munsi abavuganye n'ijwi rya Amerika bavuga ko byo bavyiza basubijwe aho bahora bakorera kugira akazi kabandanye neza twegereye abakozi ba OBR ku mupaka wa Gasenyi kugira abagire icyo bavuga kuri icyo kibazo muri OBR mu Gasenyi baturungitse kubaza mu gisatagi kukira icyo kigo kigejwe kumenyesha amakuru niko kurondera umuvugizi w'ikigo OBR Jamvuye kure avuga OBR yabwije ijya Amerika ko agifatiriwe n'amabanga y'akazi menshi amenyesha ko ashobora kugira icyo abivuga ko guhera kuri uyu wa kane ku mupaka wa Gasenyi Nemba ugabura Burundi n'u Rwanda uciye mu Kirundo Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika
urakoze cyane Jean Bosco Ndarurinze kuri iyi nkuru umunyamabanga mukuru w'isoko rusange ry'ibihugu byo muri Afrika y'Uburasirazuba hari mu ruzinduko mu Burundi mu rwego rwo gutegura inama y'abakuru b'ibihugu ya 20 izahuza abakuru b'ibihugu bihuriye muri Komesa izabera mu gihugu cy'u Burundi umunyamakuru w'ijwi rya Amerika uri i Bujumbura Diane Donse afite inkuru irambuye
umunyamabanga mukuru w'isoko rusange ihuza ibihugu bya Afrika y'ubuseruko n'ubumanuko Sindi Songwenya yavuze ko bamaze kumvikana n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza ku inama igira 20 izohuza abakuru b'ibihugu bo muri iyo soko rusange ikomesa izobera mu gihugu arongoye mu matariki ya 18 na 19 z'ukwezi kwa kane uyu mwaka ni nyuma yaho umugwi ugizwe n'abahinga bakomeza wari waje mu Burundi mu kwezi k'8 k'umwaka uheze wari washikirije ku inama itobera mu Burundi kuko hariho ibidatunganye ivyo navyo ni nk'umutekano muke muri rusangi ikena rya internet amahoteli make amabarabara hamwe n'ikena y'imiduga yunguruza abashitsi ariko rero uyu munyamabanga Sindi Songwenya yemeje ko atankeka inama izobera mu Burundi kuko iyindi nama yabereye Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu kwezi kwa 12 k'umwaka uheze yemeje ko byose bitunganye
there is no condition for the summit to come into Bujumbura because as early
tabisabwa bihari kugira iyi nama ibere Bujumbura kubera inama ya nyuma yabereye Kinshasa ya Kongo abagize umuryango wa Komesa baremeje ko inama izobera i Burundi akazi rero kanzanye ni gushira hamwe kunogangiza ibikorwa bisigaye kandi ndizeye ko leta y'u Burundi yahejeje gutororokanya ibijanye n'amahoteli kandi twizeye ko byose bimeze neza
we've identified the hotels and all the support that's required everything is ready
kubijanye n'ico bacyarakozwe kugira ivyari bihaze bitungane urongoye umugwi utunganya ibikorwa by'inama izohuza abakuru b'ibihugu bahurikiye mu isoko rusangi ya Afrika y'ubuseruko n'ubumanuko avuga ko atacongewe ko ico bikoze Zefire Maniratanga avuga ko nyabuna kumugwi wavuze ko hari ibibuze utarose umwanya wo kubigenzura
twibaza ko habaye ibintu byo kudatahura neza kuko n'amaraporo yari yatanzwe na imigwi y'abahinga bo muri komisari yari yaje kuraba ingene ibintu bimeze bashimye cyane ukuntu umutekano umeze mu gihugu bari bashimye cyane gusa ikintu umuntu yovuga nuko batashoboye kuronka umwanya ukwiye kugira ngo bashobore kuraba amahoteli yose dufise imiduga dufise hamwe n'ibindi rero gihe bagaruka ubwa kabiri ibyo byose barashoboye kubibona ku buryo rero ubu mwumvise ko n'uyu musitsi avuga yuko ibintu byose sankizarangiye
uyarongoye umugwi utunganya ibikorwa by'inama izohuza abakuru b'ibihugu bahurikiye muri Komesa abandanya avuga ko ibizokwigwa mu nama bitaramenyekana kugeza ubu uretse ibisanzwe bimenyerewe kwigwa mu manama benayo
kuri uyu munota aracyari kagiye ngo umuntu avuge ibibazo bizokwigwa mugabo ni inama mu bisanzwe inama yama iba buri mwaka rero muri iyo nama hariho biba bizwi bijyanye n'inzego ukuntu zikora byanyuwe no gushyiraho hari abantu baba bahejeje akazi bakagenda guhindura abandi mugabo haracyari kagiye ngo umuntu avuge urutonde bizokwigwa muri iyo nama
ikindi kimaze kumenyekana nuko ibihugu nka Tunisia na Somalia bizokwemererwa kwinjira mu muryango w'ibihugu 19 byari bigize isoko rusange ya Afrika y'ubuseruko n'ubumanuko Komesa i Bujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Diane urakoze leta y'u Burundi yongereye igihe ntarengwa yari yahaye abubakanye ngo biyandikishe imbere y'amategeko bari bahawe kugeza ku itariki ya nyuma y'umwaka ushize wa 2017 umukuru w'amashyirahamwe yigenga yari yasabye ko icyo gihe cyakongerwa yishimiye icyo cyemezo mugenzi wacu Eroje Birika neza ukorera ubu mu biro by'ijwi rya Amerika inairobi muri Kenya aduhe inkuru irambuye
Mwikati mshikanganji unu wale kakati mugihugu ya soya kwa chumini kukwezi avuga kwikiri ingo chuku ya ndikisha kungozu uvatse zita andiswe mwitaoze makomine chongere jwame za tatu. Pascale barandagi ya sigura kwikiche mezo chafashwe na prezidang hunzizu bugiwe imbele higu humhanu uzimu ishikira wiwe uvure nganzira kuku imenyesha mshikanganji barandagi ya ramuskwa. Uwo mushikiranganje abandanya amenyesha kwico kiringo congererwa amezi atatu kigaharurwa kuva ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere umwaka w'ihumbi 2018 iryo kete yandikiwe baburamatari b'intara zose z'u Burundi n'umukuru w'igisagara cya Bujumbura kugira ngo bahimirize abantu batandikisha ingo zabo babikore igihe cyatanzwe kitararengerana abakuru b'amashyirahamwe yari yasabye kwico kiringo congererwa bamenyesha ko bakiranye umunezero iyo ngingo Maitre Jean-Marie Nduwimana umukuru na Nipiske Burundi n'umwe muri abo yaganiriye kuri telefone n'ijwi rya Amerika atubwira icyari cyabatumye kwitura umukuru w'igihugu
twebwe twama hagufi y'abene gihugu kama hagufi ingingo nziza za leta tukazishyigikira tugakebura amatuhanura leta muri ibintu byose bigenda neza twabyakire neza cyane twamatuza kwagize rero twarabonye ko hariho imyiteguro myinshi y'abene gihugu muri rusange ikugira ngo batunganye bubahirize iyo ngingo yuko ingo zose zokwandikwa gutyo rero ko twabonye abarundi muri rusange bavyakiye neza kandi imyiteguro yabo itararangira kandi imbere ndetse n'ikiringo intwaro yari yategekanije ari gito cyane twaciye tuvuga duti barundi uko musaba tukamutakamba kongera ikiringo kugira ngo abenegihugu bose nkuko babishaka nkuko babyiyumvamo nkuko babihurumbira baze bashike ku ntego nyayo yuko ingo zose mu Burundi zokwandikwa kugira ngo abana abakenyezi n'abagabo
Nduwimana nahamagariye abarundi bose bubatse batanditswe kwihutira kubikora
twasanura abenegihugu bose muri rusange n'imeza yabo nibikubita agashirero bisuganye ikiringo bahawe ntibagifata iminenegwe basidukane n'iyonka bagende biyandikishe hama kandi mu kwiyandikisha bashishoze gutyo umwana wese w'umurundi akingirwa mu muryango mu gihugu kuko murabona yuko bujyaye umwana atakingiwe mu muryango umwana atafiteka mu muryango igihugu kigira ingorane kuko abana batabwa mu muryango bakajya mu ibarabara aho ni leta yamehagira ingorane haba mu mashuri ugasanga hari imfubyi basanga abana bantu ikora kandi ibyo byose icyo bikomoka ko hanini burya ubuntu n'urukundo biba byatakaye mu muryango gutyo rero igihugu kigira ingorane ni muntu mbere y'uko rero tuzogira igihugu gitekanye cyubatse cyisoneye mbere y'igihugu cy'akarorero mu bindi bihugu byose muri Afurika
isekeza ryo kwandika ingo zubatse hadakurikijwe amategeko ryari ryatangujwe n'umukuru w'igihugu ku itariki ya mbere ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi 2017 ikiringo ntarengwa cyari cyatanzwe hari gushika ku itariki ya 31 ukwezi kwa 12 w'umwaka nyene gushika ubu igitigiri cy'ingo ziyandikishije ntikiramenyekana muri icyo kiringo icyo bikora ku mbuga ngurukana bumenyi na za social media nka Twitter cyane cyane hagiye haboneka ingo nyinshi zagiye kwandikisha ubugeni mbere henshi hacatunganywa iminsi mikuru rusange umwunganizi w'umushikiranganji w'intwari hagati mu gihugu Terence Ntahiraja yabwiye ijwi rya Amerika kuri telefone kuri uyu wa gatatu ko ibitegerezi intara zose biriko biregeranywa kandi ko bishoboka kuba byamenyekanye ku munsi wa gatanu w'iyindi watagihindutse imwe mu bihano birindiriye abatazokumvira umugambi ni ugutanga ihadabu ry'amafaranga 50,000 by'amarundi abakenyezi n'abana nabo ntibazoba bacemerewe kwibaruka ku buntu kwivuza ku buntu canke naho kwiga ku buntu mu mashuri y'intango nk'uko bisanzwe bikorwa amwe mu mashyirahamwe mpuzamakungu ahanira ubwigenge bwa kiremwamuntu yari yiyamirije risekeza asigura ko riteye kubiri n'ubwisanzure bwa kiremwamuntu mu bihe bya none zimwe mu ntumbero leta ifise mu guhimiriza abarundi kubaka babanje kwiyandikisha mu bitabo by'amakomine ni ukugabanya umurindi basanzwe babyarako bigatuma henshi haba indyane n'amabifatiye ku bukene bw'amatongo ugutuza gutwara imbanki ku bigeme bakiri bato cyane hamwe rero no guca umuco wo guharika Eroje Urika neza Nairobi ijwi rya Amerika
iwanyu mu ntara
Tuyagire mwisanzuye twijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Shuti wafandimwe higanuri jiru kujia Amerika vila komeze. Mwavichari tandu kanyebji Burundi haravugwa hama kurui hoho tarajiwa renganzara gabana. Mwami chumge rujishize abana babiri mwamu nara ya bubanza muri komine manda. Vawa chukuriwe ibinogo vyo guhamgamo alibazima. Vazi laga kuiwa ibigori mwamirima baturaji. Abana babiri bafite imyaka itanu n'icyenda. Baciwe ibikonjo nabo bashinjwa kwiba ibigori ku mutumba wa Karemba muri komine Taba y'intara Gitega. Mu mpera z'icyumweru gishize umwana w'imyaka 13 yasogoswe imbugita na nyina umubyara amuziza gushiririza ibishyimbo no kuvuga kuzigiza ibiharage. Mu kiganiro muri sanga mukanya kashize mugenzi wacu Oriane Tangishaka yagerageje kumva icyaba gitera abantu gukorera abana ibintu nk'ibyo nabo rero naba bagombye kurengera uburenganzira bwabo. Umuti wabo wuhe rero ibisobanuro mu bikurikira muri kiganiro umutumirwa yari Madame Mediatrice Nibaruta umuhanga mu by'inyifato haratangira mubwira uko yakiriye ayo makuru.
Turayumva kubera ikintu kiri ko kibera mu gihugu cyawe cyane cyane umuntu yitubijyanye n'inyifato ibyo umuntu arabyumva kandi birateye akoba mu buryo bubiri ku magara y'abo bantu babikora cyane cyane n'inkurikizi bishobora kuzogira muri kazoza kuri abo bana nyine babikorewe kuko abo nyine bakorewe ibyo nyine bashobora kuzokora ibisumba ibyo bakorewe.
None kuri mwebwe ho bari kubera kumbure amakuru asigaye yoroshe kuronka yuko aya makuru agenda araboneka canke ni ibintu bisanzwe biriho biriko biriyongerekana muri iyi minsi kuri mwe mwibaza ko biva kukiko twumva inkuru nk'izi zibabaje cane.
Benize bibabaje byakoze ku mubiri bigaragara bira biroroshe kumenyekana kubera abantu bose barabibona. Ikiri n'imbere giteye ubwoba gose n'ibikorerwa ku mishaha y'abana canke ku mishaha y'abantu. Burya ibyo bintu baba bariko barakora bifite insiguro ahanini umuntu afatiye ku bijyanye n'ingene uwo muntu yabikoze umusaha w'ingene umeze. Hari akaruru abantu benshi batumva batabona mugabo burya mu mishaha y'abantu harahava ava amaraso umuntu yofata akarengaro nk'ibikomere bibisi bijyanye n'ubuzima uwo muntu aba yarabayemo bijyanye n'ibyo aba yarabonye bijyanye n'ibyamushikiye we nyine ubwiwe agaheza agata abikorera abandi bigaheza bikabasindikaza.
Kuri ibyo bikomere nyine uwo wavuze turavye kuwo bayakoze icyo caha biba byashitse kuri uhe rugero kugira ngo ivyiyumviro vyiwe bimutume ashika kuri urwo rugero rwo gukora icaha nk'icyo gukata igikonjo cy'umwana canke kumuzibura ku kintu cica gitoyo bayakoze kuri uwo muntu aba yabikoze bigenda gute kugira ngo agere kuri iyo nivo kuri urwo rwego.
Burya iyo abantu benshi bariko baca mu bihe bigoye nk'ukubura abantu ugasanga ntibagandaye ku rugero rwiza ugasanga yarabaye wenyine yarabonye abantu bariko baragirirwa nabi mu buryo abantu batakaza ubuzima nk'ukwicwa cyangwa gucibwa ibihimba ibicanke biriya cyangwa umubabaro urenze urugero birashobora gutuma umuntu yisanga ariko akora bya bintu nyine mu bwenge bwiwe yabona ko ari ibintu bibi bidakorwa kenshi na kenshi. Bene abo bantu nubwo atabipima twabagiriye abo babikoze umwogenda canke mu kibano canke inshuti bokwinjira mu buzima bwabo bobona yuko hamwe bashobora kuba barabonye ibyo bintu biriko birakorerwa abandi bantu canke bo nyene ubwabo barashikiwe n'ibintu bibabaje birenze urugero ku buryo bihindura ingene babayeho n'urugezo rwo gukaza ishavu ry'umurengera ugasanga bakoze ibidakorwa cyane cyane ibyo guca ibihimba abantu cyangwa kubasindikariza ubuzima cyangwa by'ukuri bakaba ku buzima. Ni umubabaro rero mwinshi uba wayibitse nka kurya ifuku ukimbika nawe nyine ni kukimbika ugasanga haboneka akajya ko gushobora kugira nabi arahita agize agiriye nabi umuntu cyane cyane uwashobora umwana.
Ravuze ikintu gihambaye cerekeye kuba umuntu yarabonye ibyo bintu bikogwa canke kumbura akaba nabifashe n'ibi nk'ibintu bisanzwe akaba yarabibitse mu bwenge. Ubwicanyi buba bwaraciye mu bihugu byacu bya Afrika n'ahandi ku isi biratuma abantu nk'uko babibuze bagira ibikomere. None icyo gikomere umuntu yaba yagize cyo ku
cyo kubona ubwicanyi cyo kubona abandi bica abandi baci bihimba by'abandi bivugwa gute bifata akanya kangana gute kugira ngo bivugwe abantu birinde yuko amabi nkaya akogwa abantu bovugwa gute
biroroshye nuko nuko kugwego rw'igihugu abantu kesi na kesi bo abarongozi cyane cyane butunganye cyo twita terapi sosiyali abantu baraciye mu bintu bitandukanye abantu barabaye uburyo butandukanye ndetse turetse n'intambara no ku rwego rw'umuntu umwe arashobora gushya mu bihe bitoroshye nko kubura umuntu yashika ku mutima cyangwa guca mu bihe bitoroshye biroroshye kuvura mu gihe burya abantu benshi ntibazi yuko burya ijambo rishobora cyangwa kumviriza umuntu byonyine kumviriza umuntu bishobora kumuvura nko kurakarira na twebwe ngaha ugasanga urakiriye umuntu muraganiriye ku bintu bimaze imyaka 40, 45 ukabona araturitse ararize cyangwa arasohoye umubabaro ku buryo abahora bamubona ntibabohora babona ko afite ikibazo cyangwa nawe nyine ntiyibaza ko byoshikaga agaturikisha akarira ku rugezo rungana nk'ubwo rungana igihugu cyacu abizi bijyanye n'inyifato bagomba gukora ku rwego rwo hejuru cyane kugira ngo dukinge ubuunya ibyo muriko murabona ntibisanzwe mugabo ntibicyo ugereranije n'icyo ibyabaye mu gihugu ibyabaye mu miryango y'abantu ibyo babonye ibyo baciyemo icyo bishobora kuzana mu myaka 5, 10, 15, 20 sosiyete cyangwa igihugu cy'u Burundi ushobora gusanga kirimo abantu bafise ibibazo benshi badafise n'ubushobozi bwo gukora neza bwo kurangura imigambi neza bwo kwiteza imbere bari novuga icyo bita danje kuko iyo umuntu yahahamutse yaciye mu bintu bimuhahamura umutima ugasanga yaciye mu bintu bikomeye cyane cyane iby'ubwicanyi cyane ibyo kugira ibibazo bitandukanye bitera ubwoba ku rwego rwo hejuru bishobora kuza gutuma uwo muntu aba umuntu by'ukuri ashobora gukora ibintu bidakogwa cyane cyane mu miryango cyangwa mu gihugu
cyane cyane ku bana bakiri bato cyane nk'uko twabibonye kuko gukorera icyaha umuntu mungana umuntu yovuga ko bisanzwe gato ariko ku mwana muto cyane nk'uko twabivuze umuntu yokingiye ugasanga ni ku rundi rwego biranababaje biteye agahinda
bitereye ahantu ubwoba ko umuntu nk'abo bana bakiri bikonje cyangwa bagiriye ibyo bagomba guca mu kigo kigufashwa nimba aho baherereye hari abizi bijyanye n'inyifato bagomba gufashwa kugira ngo ntibaze bakore ibisumba ibyo bakorewe
murakoze cyane rwose kino ni ikiganiro k'ijambo abanywanye biradijwe rya Amerika no kwibariza ibibazo je nyine ariko reka nabo nyine tubahe akanya bakubaze duhere kuwitwa Beni wiriwe neza
yiriwe neza
muraho urakomeye
ego ndakomeye
kibazo cyane cyumviye
ego je ni nk'icyumviro noshikiriza yego kubganje ndiko ndaraba ibyo bintu ndakamaze ndabakengurukirije ujya Amerika kubona mwashoboye gushyiraho kino kiganiro uyu munsi byari bikenewe cyane kubera ko ni ibintu biboneka ko umurundi wese afite umutima cyane cyane umuntu afite ibanga ryo kurera ategeza kwiyamiriza
murakoze cyane
hanyuma rero no kera mvuga nti mu bisanzwe umwana abana bangana nk'uko bagiye murabatubwira imyaka bafite bafite imyaka mike cyane n'abana gukora udukosa nka tujya ari ibintu novuga bisanzwe cyangwa bagwamo kubera hari ikintu cyabitumye ko umwana asonza akagenda gutora ikintu cya murundi umubyeyi arashobora kumuhanura cyangwa n'undi muntu kuko umwana ni w'igihugu suwumwe ariko guca bakumugiriye igihano nka kijya ni ibintu bimara amagi cyane rwose novuga rero nti na gatima abarundi duhaye tubwira bikagoye kumenya icyo kava ko ku muntu w'umubyeyi yego kubigirira umuntu utabyaye mugabo kacha wumva hariho n'abandi babigiriye abana babyaye ibyo byose birateye n'isoni cye no vuga yuko umubyeyi agira ibintu nkabijya ataba cyitwa umubyeyi ahubwo bakwiye kurondera indi nama yitwa ntagume yitwa umubyeyi ujya mwana hanyuma hagira ko mvuga nti ababijejwe boraba abo bantu bakora amabi nk'ayo iyo babafashe bakabahana bikwiye kuko mu kirundi reka ndabivuge nk'uko babivuga ariko ndavuga bati kudahana imbwa birorora imisega hamwe rero umuntu yoreka abantu nk'abo ntabahane bikwiye wamengana kubaha imiti hanyuma ko mwabitumiriye n'umuntu aje ibyo no kwita umpsikologi ngira ngo kumbura abantu nk'abo boheza iyo bavuye no mu gashi iyo bavuye mu bihano nimba ari ibihano byo gufungwa babahaye bakagenda bakabumviriza kuko nibaza yuko ntihabahabuze akantu katagenda neza ngira ngo babinonosoye batubwiye hanyuma kumbura bakabafasha mu bijanye no mu mutwe no mu magara ku magara yabo guko biboneka ku mengo niba bigenda neza murakoze.
Murakoze cyane Beni, cyumvire cyiza. Tubandanye twakire no witwa Moses, mbere yuko duha kariyo psychologue ni baruta. Moses uratwumva?
Niko ndabumva cyane mwiriwe.
Amahoro neza.
Batanye kwa miyongoro Moise.
Moise.
Ashimiye. Rekano ngende banza abashimire mu mama mbaka no kanya kugisha nterere n'ikiganiro. Kandi mandamu kitse na mutumire nayo kitse inyungane zicanye nico nterera ku kiganiro cy'uyu munsi uterekeye uhohoterwa ry'abana cyane ry'ugwaruka se kuvuga mu Kirundi na cyane cyane nakunze kubona nk'amakuru y'abana bafashwe umwana yafashwe igiharage arakubitwa ashyirwa mbere ukuboko ahambwe igice cy'umubiri ngo ni kubera bibyeye ibigori ni ukuri iyo ni ingendo kabisa umuntu mu gihugu cyacu hari icyo gusezerera kuko ibihano na punishment ngiyo irateye isoni no kumva ko kumva nk'umubyeyi yabyaye akarera akaba yafata nk'umwana akamukubita akamuca amaboko biteye isoni cyane ahubwo mbere nk'umuntu nk'uyu haba hakwiye yabakwiye guhanwa kabisa bimwe bimazeyo ikene nacyo leta yarekuye gutegekanya itegeko rihana abantu bene abo bagahanwa bimwe byisubiza amategeko kuko biteye isoni nk'igihe umwana ashobora kwiba ikigori agafatwa agahambwa amaboko cyangwa amabwa amaguru igice cy'umubiri biteye isoni cyane ikene nacyo ndagomba gusa nk'ubaza biva kuki kugira ngo umuntu yari yibungenze afate nk'umwana akamwica akamukorora atacamuhora umuntu mukitazi mu kibuga bita ikitazi ukabimufata ukamwica kandi mu gihe wabikora wabona yuko byari bikwiriye wowe nyine nyina wuyu ukamufata nabo bantu bakorora inda bakabata mu nzuzi cyangwa mu buzima bwa siguma bari bakwiye guhanwa bimwe bimaze bagahanwa bivuye inyuma. Murakoze.
Duhereye kuri Beni avuga ku bijyanye no kuvura ababa bavuye mu gasho baba bakoze ivyo vyaha, ikintu n'ikintu gikomeye cyane 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 twebwe ino mu mahanga turabibona cyane yuko iyo umuntu ari mu gasho mbere yuko avayo babanza kumugirira uko kumuvura kugira ngo barabe yuko abikwiye koko gusubira mu kibano. Hari ico cyumviro cyo bagihari mu gihugu canke no muri ako karere k'ibiyaga binini cyaho abafungwa barekurwa bamaze gusa nabavuwe imishaha yabo bakabanza bakaganirwa cyo bari cyumvira nawe ubufise kugira ngo kumbure mukorane na leta kugira ngo abantu bavuyeyo babanze kuvugwa byumviro byabo.
Oya nibaza ko ntabushakashatsi ndabigira ngo ndabe yuko aba mu busho hariyo abizi bijyanye n'inyifato ariko coba yari kintu cyiza kubera kenshi na kenshi iyo umuntu adafashijwe abari umuntu ashobora kugira nabi imbere ashobora kugira nabi n'igihugu nicyo gituma bagomba kucyitwararika. Nta biharuro mfise byamaze gufashwa muri ubwo buryo nta makuru ndafise ko ariko by'ukuri nimba bitoba bihari byaba ari byiza cyane ko bihaba kugira ngo bikinge n'umutekano w'igihugu burya iyo umuntu atamerewe neza mu mutima ashobora gukora ibyo ari byo byose kandi ugasanga irononeye uwo ari we wese ari muri icyo gihugu.
Kuri Moise yavuze ikintu gihambaye cyane, yavuze ku batabana babo mu matoilete ibintu bizwi cyane byama bikogwa
nicyo kimwe nabajya usanga badandaza imibiri yabo barahindura imibiri yabo bakayigira ibintu byo guha uburengana wese nicyo kimwe n'uyo mwigeme usanga agaciro k'ubuzima atakafise kubera yabaye mu bihe bitandukanye urumva ntituzi uwo muntu mwigeme ntitwamusuzumye cyangwa ngo tumuganize cyangwa ngo tumuhe ibipimo tumenye ingene amerewe igituma yabigize mugabo muri rusange usanga ari abana by'ukuri bakuriye mu miryango igatekanye ugasanga ubuzima nta gaciro baguha.
Ubu ni Madame Mediatrice Nibaruta, impuguke mu by'inyifato, yaganiraga na mugenzi wacu Oriane Tangishaka hamwe n'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika. Ari akaba ari naho dusoreje ibiganiro twabateguriye kuri iyi saha. Tubashimira mwese kuba mwateze amatwi. Ku buhanga bw'ibyuma yari Engineer Curtis Bynum, afatanije na Fatuma Karara Alimasi. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Nongere mbashimire byimazeyo mu mwanya w'abagenzi banjye kuba mwakurikiye ibi biganiro mwahisemo kumva radio yanyu Ijwi ry'Amerika. Mukomeze kunogerwa n'ibindi biganiro bya radio Ijwi ry'Amerika.